gerageza tu baronderere akandi kanya.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu iyakakanya. Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa ategerejwe i Kigali mu Rwanda kuri uyu wa kane. Umuryango wita ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Ibuka uratangaza ko washimishwa n'uko yahava asabye imbabazi.
Arabambaje kubyerekeye kuba yasaba imbabazi, natwe twumva bibaye byiza yasaba imbabazi kuko n'ibindi bihugu byazisabye. Uzi ko ubigi bwazisabye, urabizi ko Amerika yazisabye, urabizi ko Loni yazisabye. Urumva rero n'Ubufaransa buzisabye ni ukwemera ya responsabilite nyine.
Uyu ni Egide Nkuranga uyobora umuryango Ibuka wita ku mibereho y'abacitse ku icumu mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yageze muri Misiri mu rwego rwo kugerageza gufasha guhosha ubushyamirane hagati ya Israheli na Palestina. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yageze muri Misiri mu rwego rwo kugerageza gufasha guhosha ubushyamirane hagati ya Israheli na Palestine. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji Blinken aza kubonana na perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi n'abandi bategetsi bakomeye imbere kwa aja mu gihugu cya Jordania kubonana n'umwami Abdullah wa kabiri. Blinken yatangaje ko agiye gukorana n'amakungu mu twigoro two gufasha gusubira kubaka ibyasambuwe n'ingwano mu ntara ya Gaza. Yamara yavuze ko hazokogwa ibishobotse byose kugira ngo ntiyagire n'imwe mu mfashanyo zizotangwa zizoba zigenewe intara ya Gaza zishyikira umugwi Hamas. Byongeye yavuze ko ari kagerageza guhinga uvu kurushiriza ubutegetsi bw'abanyapalestina bwemewe n'amakungu. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken avuga ko Misiri na Jordania bifise uruhara rukomeye mu mugambi wo kugarukana umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Ivyo bihugu vyombi bicuditse cyane na Amerika birafitaniye amasezerano y'amahoro na Israel kandi kenshi birafasha guhuza Israel n'abanyapalestina. Nigo rugendo rwa mbere Blinken agize mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi kuva ashikirijwe amabanga y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika. Muri Gaza umuyobozi w'umugwi Hamas yabwiye abamenyesha makuru no munsi ko bakiye neza imfashanyo mpuzamakungu yo gusana ivyononekaye igihe cyose idatanzwe na Israel.
Perezida wa Siria Bashar al-Assad uyu munsi kwa gatatu yatoreye mu mujyi wabereyemo ibitero hakoreshejwe intwaro z'ubumara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Nitora Assad yiteze gutsindira mu manda ya kane ubwo yahitagamo gutorera iduma ahaketswe igitero cy'ubumara mu 2018 bigatuma ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihagaba ibitero by'indege. Guverinoma ya Siriya ivuga ko iryo tora rigaragaza ko Siriya ikora uko bisanzwe nubwo irimo intambara imaze imyaka 10. Iyo mirwano yahitanye abantu 1,000,000 kandi yakuye miliyoni 11 mu byabo, ni ukuvuga icya kabiri cy'abaturage ba Siriya bavuye mu ngo zabo. Itora ryabaye mu buryo bwigenga hadakurikijwe inzira y'amahoro yateganijwe na ONU isaba amatora yagenzurwa n'amahanga ku buryo byafasha kugera ku itegeko nshinga rishya n'ubwumvikane muri politiki. Cyakora mu bindi bice mu mujyi wa Dira mu majyepfo y'igihugu ahabereye imyigaragambyo ya mbere yarwanyaga Assad, abayobozi baho bahamagariye imyigaragambyo rusange yo kwerekana ko bamaganye itora. Mu ntara ya Idlib mu majyaruguru y'uburengerazuba aho Turukiya yashyigikiye imitwe itandukanye irwanya ubutegetsi, ari naho abantu byibura miliyoni 3 muri abo bahungiye bombe za Assad bihereje imihanda bamagana iryo tora bise ikinamico. Mu majyaruguru y'uburasirazuba aho ingabo z'abakurude zishyigikiwe na Amerika mu ntara ifite ubwigenge bucagase ikize kuri lisansi, abategetsi bafunze imihanda y'uduce dufitwe na guverinoma kugira ngo bakumire abajya ku biro by'amatora muri ibyo bice.
Perezida w'Inteko Rusange y'Umuryango w'Abibumbye Volker Bozkir arakorera urugendo rw'iminsi ibiri mu gihugu cya Pakistani. Ni inkuru twateguriwe na Tim Ishimwe.
Perezida w'Inama Rusange y'Umuryango w'Abibumbye yagiye muri Pakistani ku butumire bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, Makdum Shah Muhammad Qureshi. mugihe azaba ari Islamabad bwana Bozikir azagirana ibiganiro birambuye na ministri Muhammad Qureshi kubijyanye na politiki n'ubukungu. Bozikir aratanga kandi ikiganiro no kubindi bibazo bitandukanye. Volkan Bozikir niwe munyaturukiya wa mbere uyoboye inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Yaherukaga gusura Pakistan mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2020 mbere gato yuko atorerwa kuyobora iyi nama. Uru rugendo rwa Bozikir muri Pakistan ruzatanga umwanya wo kwerekana uruhare rukomeye iki gihugu gifite mu bikorwa byinshi ndetse n'uruhare rw'umuryango w'abibumbye mu bibazo mpuzamahanga. Pakistani yiyemeje gushyigikira inama rusange y'umuryango w'abibumbye kugira ngo igere ku ntego zihuriweho zo kubungabunga amahoro n'umutekano, iterambere ry'ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Mu bindi Pakistani yiyemeje gufasha iyi nama harimo guteza uburenganzira bwa kiremwamuntu imbere no gukemura amakimbirane mu mahoro, guteza imbere umubano n'ubucuti hagati y'ibihugu bishingiye ku burenganzira bungana no kwishyira ukizana kw'abaturage.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere mu Rwanda, aho bitegura kwakira Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron uzagera i Kigali kuri uyu wa kane. Umuryango wita ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Ibuka uratangaza ko washimishwa n'uko gusaba imbabazi no gutanga ubutabera ari byo byajyana n'uru ruzinduko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Ahasigaye amasaha abarirwa ku ntoki ngo umukuru w'Ubufaransa agenderera u Rwanda, imyiteguro ikabirimbanije mu mujyi wa Kigali. Isuku iragaragara mu mihanda yose yo mu mujyi wa Kigali. Ku muhanda uva ku kibuga cy'indege cya Kanombe urasanga hateretswe indabo ziza ziyongera ku zari zisanzwe ziteye umujyi wose. Umutekano nawo uragaragara ko witaweho cyane cyane mu bice umuyobozi w'Ubufaransa azasura nko ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi kurande rw'abacitse ku icumu. Egide Nkuranga uyobora umuryango Ibuka wita ku mibereho y'abacitse icumu wasanga Perezida w'Ubufaransa akwiye gusaba imbabazi u Rwanda.
Urabizi ko ubirye bwazisabye, urabizi ko Amerika yazisabye, urabizi ko Loni yazisabye. Urumva rero n'Ubufaransa buzisabye ni ukwemera ya responsabilite nyine. None ariko ni ikintu cyiza gisa nk'aho cyabohora n'abatutsi b'Abafaransa bumvaga bafite n'iryo pfunwe, cyane cyane kumva igihugu cyabo cyarakoze ibintu nk'abiya, cyarashyigikiye abajenosideri, cyarashyigikiye ikorwa rya jenoside.
Urugendo rwa Perezida w'Ubufaransa ruje rukurikira isohoka rya raporo ya Komisiyo de Crec yashinje Ubufaransa uruhare rukomeye muri jenoside. Ibuka ikifuza ko nyuma y'iyi raporo hakurikiraho gushyikiriza ubutabera abivugaho bose.
Buriya niho hari ikintu kibabaza abacu z'icumu cyane, ni ukubona ababiciye biberaho mu Bufaransa nk'aho ntacyabaye. Ni nk'icumu riba rizitewe rwose. Icyo kintu cya mbere numva gikomeye, twamusaba yuko bafatwa bagashyikirizwa inkiko, hanyuma bakabazwa ibyo basize bakoze, hanyuma nabo bapolitisien n'abasirikare b'Abafaransa nabo bari muri deni, barimo mu guhaka nabo cyane. Ni nacyo kibazo gikomeye, kuko hari byinshi batemera, nabo bakaba bashyikirizwa inkiko kikabakatira. Icyo gihe ngira ngo ni kimwe mu bintu byatuma nibura abashyitswe icumu baruhuka.
Perezida w'Ubufaransa agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi igihugu kitabanye neza n'u Rwanda. Muri 2006 nibwo ambasade y'Abafaransa mu Rwanda yafunzwe. Biteganijwe ko Perezida Macron agera i Kigali kuri uyu wa kane, aho azasura urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi ndetse akazagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aravuga ko ahangayikishijwe n'uburyo umubano w'igihugu cye n'u Burundi warutangiye kuba mwiza, nyamara icyo gihugu baturanye kikaba gikomeza kuvugwa ko gitera inkunga abatera u Rwanda. Ibi Perezida Kagame yabibwiye ikinyamakuru Jeune Afrique. Iyo nkuru isohotse nyuma y'ibitero byabaye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko abateye bavuye kandi bagahungira mu Burundi. Uburundi nabwo bwarabihakanye bwivuye inyuma, buvuga ko butashyigikira umuntu uwo ari we wese waba afite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu makuru y'imikino, irushanwa Basketball Africa League rirakomeje mu Rwanda. Uyu munsi nibwo hatangira gukinwa imikino ya mbere ya kimwe cya kane. Ese amakipe ahura n'ayahe? Ibyo n'ibindi reka tubibaze umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda.
Urugamba rwa kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera i Kigali mu Rwanda rwatangiye. Ikipe ya Zamalek mu Misiri na Forces Armee Police yo muri Cameroon niyo yabimburiye yandi kujya mu kibuga mu mukino watangiye isaa 11 n'igice ku isaha y'i Kigali. Zamalek yarangije imikino mu itsinda ryayo rya gatatu itsinze amakipe yose bari kumwe, nta kosa na rimwe igomba gukora imbere ya Forces Armee Police. Yazamutse nk'ikipe yitwaye neza nubwo yarangije ku mwanya wa gatatu mu itsinda ryayo rya kabiri. Ku rupapuro ikipe y'umutoza Samir Gouda n'abasore be barimo Yasser Mohab, Mostafa Meshal, Islam Salem, Omar Hesham, Anas Mahmoud na bagenzi babo nibo bahabwa amahirwe menshi imbere y'ikipe ya FAP yewe n'umutoza wayo Ngono Adie n'intwaro ze zirimo Yves Ngaransu, Cedric Esome, Ebaku Akumenzo, Okola Kome n'abandi. Nyuma y'uyu mukino wa Zamalek na Forces Armee Police guhera saa 3 z'ijoro harakurikiraho undi mukino wa kimwe cya kane kirangiza hagati ya Petro de Rwanda yo muri Angola na AS Sale muri Maroc. Aya makipe yombi yari ari kumwe mu itsinda rya kabiri none dore arongeye arahuye muri quart de finale. Umukino wahuje mu itsinda amakipe yombi yaranzwe no kugundagurana, ariko birangira Petro de Rwanda yegukanye intsinzi bituma yicara ku mwanya wa mbere mu itsinda, AS Sale irangiza ya kabiri. Muri iri joro biraba ari amacuma acanye. Ku ruhande rumwe ikipe ya AS Sale igizwe n'abasore b'intarumikwa barimo Yassine El Mahsini, Rashad James, Terrence Toglin, Abdirahim Najana bagenzi babo baraza bashaka kwihimura kuri Petro de Rwanda, mu gihe ku rundi ruhande abasore b'umutoza w'umunyabrezil Jose Alves dos Santos to barimo Childe Dundao, Joaquim Valdericio, Olimpio Cipriano, Ryan Richard na bagenzi babo bagomba kwereka ikipe ya AS ariko wabatsinze ntawe yagiye. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nubwo urukingo rwa virusi ya corona rwabonetse ndetse rukaba rutangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ibyo ntibirabuza iyo virusi gukomeza gukwirakwira ndetse no guhitana abantu. Kaminuza Johns Hopkins hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora ubushakashatsi kuri iyo virusi igaragaza ko abamaze kwandura iyo virusi bagera hafi kuri miliyoni 170, ikaba kandi imaze guhitana abantu barenga miliyoni 3. Ese haba habura iki ngo iyo virusi ihashwe burundu? Muganga Arsene Nzabandora, umuhanga mu by'indwara z'ibyorezo mu gihugu cya Suwede, aragerageza gusubiza icyo kibazo. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Iyi ndwara nk'uko benshi bagiye barabigaruka ko ifise novuga amashusha atandukanye, ko hari abagwara bakagira ibimenyetso byoroshe n'abandi batagira ibimenyetso na bikeyi, hanyuma rero bakaca haba n'undi mugwi mutoyi bagwara bakaremba ugasanga bakeneye kuvugwa mu bitaro bagakenera n'imashini zibafasha guhemba. Ibimenyetso nyamukuru nyahanene n'ubushuhe ni inkorora hanyuma hariho n'ibindi bimenyetso rero bifatira mu bindi bice by'umubiri kubera uwo mugera ufata ibihimba by'umubiri bitandukanye hariho n'abagira ibiryo kumeneka umutwe bakagira ihinduka ryo ku mubiri hanyuma abandi nabo ugasanga baragwaye no mu nda ahanini ibimenyetso nyamukuru ni ibyo umuntu yavuga ni ibintu bijyanye no guhema aho niho hari benshi bagira ikibazo gikomeye
ni wa muce wa mbere mari mutubwiye ko ari ibiri mice ya mbere yungene umuntu ashobora kumenya ko ayigwaye ibyo ni ibimenyetso ngira ngo biboneke ariko umuntu anavuze ati ibimenyetso birashobora kutigira biboneka ku muntu ayifise bikagenda gute ararwara ntazo kwigire amenya ko ayigwaye
yego hari abatabimenya kuko atakimenyetso na kimwe bagira kuko hanyuma ikindi naco ikindi kigora cyane cyane mu bantu bari nko mu bindi mu bigabe yisi usanga hari ibyo bimenyetso birasa ku ndwara nyinshi zitandukanye ushobora gutandukanya indwara y'akamangu gasanze kajya mu bita mu kinopona ku gripe cyanke naho n'ibindi bimenyetso bitewe n'izi ndwara z'imigera kuko benshi bafatwa bashuha abandi bagakorora abandi bakameneka umutwe bakababara mu ngingo ibyo n'ibimenyetso bisanga bihurirwaho ku ndwara nyinshi nicyo gituma nk'ubu umuntu kugira amenye neza ko ari yagwaye intumbero nyamukuru ni uko yumvise afite ibimenyetso meni ibyo yuko yipimisha
kuri uyu atagira ibimenyetso na bikenya arashobora kuyitanga yasanzwe ayifise kuri we arayandukiza
barashobora kuyandukiza mugabo ntibandukiza co kimwe n'abajya bafise ibimenyetso kuko intumbero nyamukuru yo kwandura n'aba bantu baba bashuha bagakorora kuko aya umuntu akoroye aya mate azaraza niye abantu ba abo nibo bandukiza cyane bijya by'uko umuntu ashobora kwandura akoze ahantu yundi yakoze birashoboka mugabo iyo ntumbero nyamukuru abantu bandura akenshi kuko begeranye hanyuma hakaba hari ufise uwo mugera ariko arahumeka akazaraza utwo duce duto tuza mu iyo umuntu ahumetse cyangwa akoroye aho niho abantu benshi bandukiye mugabo rero icyo twabonye ni uko ugiye gupima aho umuntu yakoze atakarabye atagize isuku nyine naho nyine uwo mugero washobora kuwusanga mugabo icyo iyo siyo siho abantu benshi bandurira naho ugiye kubiraba umuntu yashobora kwandura uciye muri ubwo buryo kuko bisaba yuko umuntu aba yakoze aho hantu hanyuma akikora mu mazuru cyangwa mu kanwa cyangwa ahandi atakarabye urundi iyo nzira iciba ndende nicyo gituma benshi batandura mu iyo ntumbero mugabo intumbero nyamukuru ni abantu bahurira hamwe ari benshi ahantu usanga hatari impemu zikwiye hanyuma bakaba begeranye harimo abafise uwo mugera aho biroroha ko banduzanye
hamaga muganga uwo mugera ukaza kumara umwanya ungana gute ahantu nk'ubufasha bw'ikombe nawe ukagifata ko canke nkakora ahantu undi akaza kuhakora umara umwanya ungana gute kuhakoze n'uwaraye ufise
urumva aho bigoreye birava no kw'ico kintu umuntu yakoze koko gikozwe mu giti canke mu cuma canke muri plastike mugabo akenshi bimara nk'iminsi usanga aho bimara umwanya munini ni nk'iminsi nk'itanu
urumva n'iminsi ngira ngo
hari aho bimara umwanya muto mugabo icyiza cyaho ni uko ugize isuku ry'iminwe ugakaraba n'isabune ikibazo bagitoranyije
ni uko rero muganga Arsene ikiganiro tuno munsi twemerera abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko tubaha umwanya ukwiye bakabaza na cyane cyane ko twari tumaze umwanya munini dukora mu mihana yacu ntidushobore kubahamagara nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye muri Isanga basabye ko bubabaza ibibazo bitandukanye ku kiza cya virusi ya korona ku bari ku mirongo ya telefone turahera kuri Patrice ikaze ku ijwi ry'Amerika ego turashima uherereye Patrice
ndi muri Zambia
Zambia mucahe igihugu mucahe igisagara ntunga umburane
nisagara gita Congwe
aho Congwe umugera wa corona wifashe gute muri kino gihe
twebisanzwe twumva nyine ku matwi mugabo habe nyine ihimiriza mpatse amashopu bakabahimiza ko boshira amazi hanze y'ishopu kugira abakiriya baze binjira bakarabye mungawa wapia gini kitu mige buke buke sawa menga na nguvu wa sito mwenga kikari ya gawa
Nuko rero twagutumiriye muganga Arsène kugira ngo ashobore kwishura ku bibazo vyawe ufise bitandukanye akazi kiwa karangurira mu gihugu ca Suède muri kumwe baza kabazo.
Nagira mbaze ku bijenye mucanco. None bigenda gute ko umuntu yabaye vaccine akongera kandura byagenze gute?
Murakoze ku kibazo. Kuvyerekeye incanco mu bisanzwe ibyo gucandaga ukuntu bigenda umuntu aha mu mubiri ikintu gisa n'igitera iyo ngwara kugira umubiri uyitegure wongere utegure n'abasoda bogwanya iyo ngwara igihe umuntu uwo mugera utera iyo ngwara wokwinjira mu mubiri. Ugiye kuraba intumbero y'incandago siyugukinga kugira umuntu ntiyandure gusa, hariho n'inkingo umuntu afata kugira ngo niyo yandura ntarembe canke niyo yandura ntagire imigera myinshi ku buryo ashobora kwanduza abandi. Rero urumva ahanini iyo naho umuntu yogwara hanyuma ntarembe ngo have ashengera canke ngo ashobore kwanduza abandi bantu benshi, urumva ngaho umuntu aba yaronse akamaro k'urucandago. Hanyuma naho icerekeye incandago naco abantu bacandaze bose abo umubiri ntukora abasoda bangana, kuko hari ibindi bintu biva n'uwo mubiri wawe ukuntu bumeze ushobora gukora abasoda bakwiye cyane ko atazindi ndwara ufise canke no kuraba n'imyaka uba ufise igihe ucandazwe, kuko dusanzwe tubizi yuko nk'abantu bariko barigira mu zabukuru usanga naho bacandaga badakora abasoda bakwiye kugira ngo bashobore kubuza uwo mugera kwinjira. Mugabo iyo washoboye kubacandaga birashobora gutuma naho bagwara uwo mugera batawugwara ngo barembe cyangwa ngo habe bahitana. Urumva ibyo gucandaga rero naho umuntu yogwara yacandazwe biramugirira akamaro kuko ataremba cyangwa ngo agire imigera myinshi ashobore kwanduza abantu benshi yagwara.
Apandi kubazo kwandikishije ku mukanyishira yego nyine ubu yafashe nyine ibintu bya vaccination dushobora kuba bagira ingaruka zo kugwara cyane bivanye no kubera ibintu byose biba byamaze kuronka vaccine, usanga corona virus ibanze bize bihugu bitandukanye usanga birasinze kayibu.
Ivyerekeye imigambi yo gucandaga mu bihugu bitandukanye ico ni kibazo abantu babajejwe amagara y'abantu mu ivyo bihugu bategura, kuko kugira umuntu afate ibintu akora mu gihugu araraba ati ico kibazo ko nukingana mu gihugu ni ibintu byinshi umuntu yiga, kuko nibaza yuko benshi nabo batabifata ubu nibaza ko mu minsi bashobora kubona ati bya bintu birakenewe gucandaga, kuko ushaka yuko iyi ndwara tuzoyigwanya tukayitsinda ku isi yose bizosaba yuko yuko abantu bose bacandagwa, kuko ufise abanyagihugu badacandazwe uzogira ibibazo, kuko bagwariye ari benshi rimwe ibitaro biruzura cyangwa ukabura abakora ngo bateze imbere igihugu. Izo ni zo ngaruka mbi za nyuma zishika uko ugiye kuraba nk'ibi bihugu byafashe amategeko akaze. Ikintu kinini batinya bitari uko abantu benshi bagwarira icyarimwe ugasanga ibitaro ntibishoboye kubakira. Urumva rero nibaza yuko ni naho umuntu atoba yarafashe izo ngingo zo gucandaga ubu, nibaza ko benshi ni kubera bagira batirindira turabe ukuntu biriko biragenda hanyuma dushobore gufata ingingo. Nibaza ko ibihugu byinshi bizoza biraza mu nyuma.
Ego urakoze cyane Patrice ngaho Zambia Chongwe ugira umunsi mwiza.
Okay,
ego ku murongo wa kabiri wa telefone turi kumwe na David ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Makozi cyane nonge kishimira kumvikana kwezi cy'Amerika muri sanga memory sanga.
Natwe turaryohewe gusura kukwakira uhererega David.
Eh nsanzwe ndi mu Rwanda hafi na ngoro kwindi. Eh nsa kuba mu kimirwa eh nagize amahirwe yo guhabwa urukingo rwa COVID-19. Ariko guverinoma y'u Rwanda yakomeje kudukangura kwambara agapfukamunwa neza, gukomeza guhana intera, gukaraba neza intoki. Ariko kugeza ubu ntabwo ndabitahura ni iyihe mpamvu umuntu ahabwa urucanco ariko bagakomeza kumubwira ari amabwiriza nyine kwirinda ibyo byose nari maze kuvuga ruguru. Utu tubazo nari
ugume ku murongo. Dr Arsene Nzobandora, ijambo ni rwanyu.
Murakoze cyane David. Ikibazo cya uti bariko baratandaga mugabo n'iyo umuntu yaronse urucanco bamuhimiriza kuguma akoresha agapfukamunwa canke yirinda kubonana n'abandi nk'uko nishuye uwaheruka irashobora gushika yuko abatandazwe bashobora kuba bafite imigera naho bo batoba bagwaye ugasanga ubiravye nk'abahuye n'abandi bantu batacandagwa canke abajya nabuze bafise abasoda batameze neza mu mubiri bajya bagwaye bajya bashaje ugasanga barashobora kubanduza. Hanyuma ikindi naco umuntu ategereza kuraba imbere y'uko akuraho izo ngingo umuntu aba yafashe naho umuntu aba yatanguye gucandaga bisaba yuko abanyagihugu benshi muba mwabacandaza nibyo bituma uwo mugera utaba mwinshi mu gihugu bisaba yuko umuntu aba yatandaze nk'abantu bari hafi ya 60-70 ku ijana niyo umuntu atangura kubona ati umugera watangwe kugabanuka. Rero ibyo biharuro nabyo mu bihugu byinshi ntibarabishikako nico gituma umuntu agira ati bandanya rero mukoreshe ubwo bufukamunwa mubandanye ni mugerageza kutahurira hamwe muri benshi niyo muhuye mukareka kwegerana.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Shuti muduteza amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema obafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu.
batanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza gushikiriza